Wibaziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bakunzi ba radio imzamba agateka kawe turabaramukije tubaha nikaze muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi tugaruka kuri rimwe mu majambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije mu rugendo aherukamwo mu gihugu cya Tanzania, akaba yasabye impunzi ko zotaha kuko amahoro yagarutse mu Burundi. Wibaziki kuri izo zashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Twakure canke uturungikire ijwi ari audio kuri iyi nomero, akamenyetso ko guteranya 46, 76, 93, 417, 417. Kospe nzisabira nije nabashiriza kino kiganiro kuri radio inzamba agateka kawe kaze. Kiganiro ni wibaziki kuri radio inzamba agateka kawe. Wibaziki kuri izo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania gutaha kuko amahoro yagarutse mu Burundi. Umunyanyi wa mbere ni Nzorubara Stefano ari musigati mu ntara ya Bubanza.
Mwaramutse neza. Murakoze cyane kutubaza iki kibazo kivuga yo kibaza ukuntu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye muri Tanzania agasaba impunzi ko zotahuka, agasaba igihugu cya Tanzania ko zabafasha gutahura impunzi kuko amahoro mu Burundi ari musesekara. Urabye amarorerwa ariko arakorwa muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, ukaraba abantu banyuruzwa, ukaraba abantu batogwa imivyimba mu nzuzi, mu biyaga, ku mabarabara, mu mashamba, abanyuruzwa bakabugwa irengero kandi bakanyuruzwa n'inzego zijejwe umutekano, abandi bakanyuruzwa bakongera bakicwa n'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi. Biragoye kumvisha abarundi bari mu Burundi n'abari hanze, ndetse mbere ukabyumvisha n'abanyamahanga ko amahoro mu Burundi yiraye. Ibyo turabize kandi turabivuga tukongera tukanabibona tukanabyumva, kuko uharuye mu byegeranyo bitangwa na Fokode, ibyegeranyo bitangwa na Ligi Iteka, ibyegeranyo bitangwa n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike aya n'ariya, bavuga abantu benshi banyuruzwa. Numvise uyu munsi mu makuru bavuga yuko muri iyi ndwi twaraye turangije hishwe abantu bashika gufi 10, bamwe baradondaga baravuga biciwe mu ntara ya Rumonga, abandi biciwe mu ntara za Cibitoke, abandi baravuga hirya no hino no muri Bujumbura, mu ntara za Karuzi na Muyinga na Kirundo, naho nyine umenga nahumvisemo. Biragoye kwikundisha abarundi yuko amahoro asasagaye, kuko abo bose bavuga bapfuye nabishwe bishwe n'abarundi bene wabo, nabishwe bishwe n'inzego z'umutekano, nabishwe n'abafise amabanga ya nari yabahawe n'igihugu cy'u Burundi. Rero kubwira abarundi ngo nibatahe ngo igihugu cya Tanzania kibafashe guhungura abarundi amahoro yarabonetse, birababaje cyane.
Tumbirize na Manirakiza Rafaeli ari giharo mu ntara ya Rutana.
Ibinga baramukije icyo niyumvira kuri iryo umukuru w'igihugu yasabye igihugu cya Tanzania yuko impunzi zohunguka amahoro ari yose. Mukuri impunzi yahunze ifise gituma yahunze, nicyo gituma ubwira ihunguke naho haba hari gituma nyine ubwira ihunguke. Ntibarekere ari impunzi ibishaka itaye ku gushaka kwayo. Nubundi ibintu bavuga by'amahoro mu Burundi n'ukuri kose, namahoro ari mu Burundi magrinada gumaita na abantu ngaha mu gisagara cha Bujumbura ahantu hose magrinada gumaita na abantu za Gitega ni igihugu cyose ahandi ukazawumva amabombe yatewe ku kibuga cy'indege cha Bujumbura yatewe n'umuhari Red Tabara ibyo byose nta mahoro ahari iyo hari abantu bakugwanya bahunze ukuri amahoro aragorana nicyo bituma rero leta ikwiye ahubwo kurondera umuturama umuturama bahamagara abantu batavuga rumwe nayo izo za Red Tabara twumva ziriko ziragwana bakahamagara bose ba Alexis Nduhije bahunze baguma bagizwa yuko aribo batari igihugu bakarondera abanyepolitiki bose bahunze nabaze benga mu Burundi bakaganira na leta leta ikareka kwikumbira ko ibintu byose se batubwira amahoro
ganiro ni wibaze iki kuri radio Inzamba agatega kawe uno munsi tugaruka ku byashikirijwe no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Tanzania asaba ko impunzi z'abarundi zi muri ico gihugu gutaha kuko amahoro yagarutse mu Burundi twakureye canke uturungikirijwe ari audio kuri iyi nomero akamenyetso guteranya 46 76 92 43 417 Kumbirize na hayo Emmanuel ari bukirasazi mu ntara ya Gitega.
Mwara mutsendeza. Shumva ko yivyo yashikijwe na umukuru w'igihugu. Je ni bazaye ko ari byiyumviro byiwe nyene nkuko bama babikotse. Sijambire basaba ko imunzu tahuka mugabo ni bace batahanga nuko babivutse kuko bo barazi ico barahunze. Bo nyene umunsi bumvise ko ico bahunze cyaheze bazizana abanyarwanda batanze kuba tumirira guhunguka. Je ni bintu biba mu mutima w'umuntu si baza kubabwira ngo nibatange ibintu ngo bimeze neza kandi tubazi yuko atakindi kiba kimujyanye atari kuja kubwira Perezida wa Tanzania kugira ngo babandanye bahungabanya kati kimunzi tubazi yuko impunzi hariya nyuma babanda bazigirira nabi bazitoteza iyo agiye mu isi yose nta gahinguye bigira baronka hama basigara muntu batoteza babafata nabi habicwa abanyuzwa abandi bagapfungwa nka bene ibyo nta kintu kiba kimujyanye re kizima abagiye guhungabanya impunzi zisanga niyo zahungiye azibwira ngo zitahe gute n'abari ngaha mu gihugu biriko baranyuzwa ijoro n'umutaga ko bukeye ko bwije biriko baranyuza abantu hama ngo atakubwira n'abahungiye ngo batahuke baze kugira baze kubanyuza babegire ufite icyo yahunze azonga uko munsi yabona ko hagitse amwe iki kintu no kugira ngo naho ngo kene bari no mbumenga babuza aho bacaba baragiye umugabo nyamugabo jama kugukuri
akama kwari na amasumbu ko ribware ari igahombo mu Kayanza arafite icyo abivuga ko
iyo amahoro yariraye nta murundi yo kwingirwa gusubira mu byiwe canke mu gihugu ciwe mu mahanga ni mu mahanga mu gahinga ni mu gahinga nta numwe muri baje bari muri Tanzania canke bari muri Kongo bari mu Rwanda bari muri Kenya n'abari muri Uganda n'abandi bagurukiye mu bihugu bya kure tari ngaho ntibanezerewe no kubona bari mu gahinga barifuza kugaruka iwabo kuko Uburundi nico gihugu cabo Uburundi niwo muvyeyi wabo uwo kubwira canke uwo konkora umuvyeyi akakonkora kuri mama wawe niwo ryohe guhagira ntibagiye mu mahanga ntibagiye Tanzania ntibagiye mu Rwanda ntibagiye muri Congo cyangwa baje Kenya canke Uganda kuko babishaka nuko batinyira amagara yabo agiye kubangamirwa kandi icyari kiyabangamiye ubutegetsi bwari buhari kandi aribwo bukiri n'ubu niko bagiye bahunga ndatanga nk'akarorero none nk'umuntu yari uwo mu nzego z'umutekano yari umupolisi yari uwo mu ba XFAB cyangwa yari umusoda yabonye bimetse n'abo aravuga ati ntakuye meza akanje karabaye uyo arashobora kwiyumvira ngo yotaha mu Burundi akaronka amahoro ubu nk'uwahunze yaragiye muri manifestation kuko nabo bariho kandi ni benshi uyo yogira ngo yoronka amahoro tudakuyemo nuko ibintu by'u Burundi hari nakantu karimo ka kamacakubiri amwajanye n'ubwoko ugasanga nk'uyitwa umututsi yitwa yuko yahunze ari hanze ukamengana umumenja uyo ni yaramuka yihenza kabishwa ne n'abategetsi ngo amahoro yaragarutse mu Burundi agera byuko yishoye kuri songoyi nk'umuntu yitwa yuko yari mu mugambo utavuga rumwe na leta ndavuga nk'umusemera aha ndavuga nk'umu MSD emwe n'ukuri akihenda ngo yumvise mu majambo Barisito Ndayishimiye yavugiye muri Tanzania azoba yishoye kuri songoye nawe nyine
Hasani batazira wakera ari nyanzarake mu ntara ya Makamba
twibaza yuko umukuru w'igihugu yavuze ibintu atari byo kubera turabye ingene mu Burundi abantu bicara baburirwa irengero bagatwagwa n'inzego ziperereza igipolisi n'imbonerakure abandi bakanyuruzwa abandi bagasinzikarizwa ubuzima abandi nabo bakaba bishwe n'inzara mu gihugu eka n'umutekano muke uboneka hirya no hino mu bisagara ndetse no mu misozi cyane cyane itegwa ry'amagerenade ibitero byabaye mu kibuga cy'indege n'ahandi hirya no hino mu gihugu biragaragara yuko ibyo ari byemeza yuko mu gihugu cyacu Burundi ata mahoro ahari rero guhamagarira impunzi guhunguka izifashwe cyangwa izihungutse zimwe zigafatwa zikicwa zindi zikaburirwa irengero by'ukuri nta muntu ndiwe janga ngo avuge yuko mu gihugu hari amahoro kuntu benshi n'ikindi amashyirahamwe ajijwe agateka kazi na muntu nubwo ari mu Burundi amahamwe adatinya kubivuga ariko tazi ayari hanze arerekana neza ingene agateka kazi na muntu katubahirijwe mu gihugu mu gihe rero hari umutekano muke n'agateka kazi na muntu kabe kubahirijwe mu buzima butandukanye bw'igihugu ntitwovuga yuko hari amahoro ahubwo hari ingorane zidasanzwe mu gihugu kuko abantu baragowe bagowe n'uwo mutekano muke uterwa n'inzego nyine z'igihugu bakagogwa n'ukuntu barondera icyo bafungura bakakibura bakagogwa kandi n'ibitero bitandukanye bw'imwa bibera mu bisagara no mu bihugu agati rero kubw'ibyo nta mahoro ahari kabisa ahubwo akwiye gusubira ku radio avuga yuko hariho ibintu bitagenda mu gihugu ahubwo hakenewe ubufasha kugira ngo igihugu gitunganye neza murakoze
ugahabwo ukuri arangwa n'ibikorwa
ikiganiro ntiwibaze iki kuri radio inzamba agateka kawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania gutaha kuko amahoro yagarutse mu Burundi yabivugiye mu gihugu cya Tanzania mu rugendo yarimo rw'iminsi itatu hari kuva kwerekezwa mu 2002 gushika kujya mu 2004 uku kwezi kwa gitugutu twakureye cyangwa turungikira ijwi ari audio kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 46 76 93 2017
ahari hose akama kwanira
kumvirize icyo Birori Emmanuel ari muri zone Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura abivuga ko
maharu cyane maharu cyane cyo navuga kuri binyagiye kubwira muri Tanzania ahandi cyo bana bashyirikiza ko muzi tuzenyera bwaza binyagiye kira hiyo nibabe bashyira gati mu gihingo n'ivyo koko umutekano uriho kuri mu gihugu nibaza ko nabo nyine ubwabo barabyumva burya abantu keshi nta munsi n'umwe urenga hadatewe ibyika by'abantu nta munsi n'umwe hataba inyuruzwa ry'abantu rikozwe n'inzego ziperereza rikozwe n'imbonerakure igakorwa n'igipolisi ejo ukumva ngo umuntu yafashwe n'inzego kanaka mugabo hirya ejo bakamutora yasheshwe na rusi y'ibyo ariko inziga ejo bakamutora mu ishyamba bamunitse nibaza ko banabyumva cyane rwose aho usanga n'umuntu yaradutse ko afashwe n'inzego z'umutekano agiye gukingirwa cyane bamukurikiye mu gahanga nimba ari cyaya yagirizwa cyane mushyira ubanza mugabo wowe nibo bakibagwikiye aho rero ngira ngo nabo nyine bamaze iminsi babyumva niyo habi bashi agati mjii nyungo wazawariru kanga wazawawasu la kuhichu za sanze ichuwa ahonze mbundi mkikiari na chane nyawa nwari kuwa hongo kwa mkambi mwonsi na bonjine mwagira miwebarimu uza umbango wafash kwe juku mbato uzi lero kuri choonye nuruyeri shanimba wagi hanzi nuruyeri akoresha kuko lakindi yoronga avuga atababwiye ko amahoro nyine iyo bari hakwiye ngabo barabizi hariho n'abahora baza atano kwezi guheze kumva ngo basubiye nibaza rero ko ibyo tushobora kuza kubibahenda amutekano ku iyo hari icyo nicyo nashaka kubivuga ko murakoze
Senyumba Atanaz arigihogazi mu ntara ya Karusi.
Nakutashima kwa yarafashwe rugenda kashika muri Tanzania n'igihugu cyako. Nyine karagenda gendera indi hugu ya Josh. Ariko rero yari kavanye impunzi n'igihugu ke. Baje mu gihugu ya mahoro. Yatetse no kuko abantu ntiyasiba kunigwa, ntiyasiba kuraswa. Yasiba no kunyuruzwa. Kuko kunyuruzwa ibintu iyo biteye ubwoba cyane rero guhagarara imbere y'amakuru avuga yuko hari amahoro bafite aho yajya bari ararindiriyeho ko bica bifata iby'intumbe zikomeye cyane yabiteye ubwoba rwose icyo tuma rero guhamagara abantu nk'uko bahamagaye guhungwa kandi nabo barafite amakuru barayumva barabona bafite amatwi ntibyoroshye n'ukuri ahubwo nara mu gihugu bahindura ingendo kuko iporisi y'iperereza noneho byaditse kuko murabona ko ubuye n'igisigaye kigiye gitwara abantu perezida yo mu gisigaye kigiye gitwara abantu bakabirengera ibiterasoni biza rero nk'uko yamenye abatwenge
akamavugwa neza ku bantu bose umuga w'ukuri arangwa
Twakira umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro bibaziki Ndwayo Didasi w'irusaka mu ntara ya Mwaro agira icyo avuga mu byashikirijwe mu gihugu kibanyi cya Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba impunzi z'abarundi zimuri icyo gihugu gutaha kuko amahoro yagarutse mu Burundi
iki gihugu cya Tanzania cyareka gutoteza abarundi ngo kibafuke turasuke mukuzimu ko kujya mugambwe SNDD kuko ibikire inkota zirahari zo kubasogota kubanyuruza bariteguye kubanyuruza kandi sindababwiye ngo ntibatahuke mugahumba yuko amahoro mu mutima agiye atace nta kibazo yogira aragenda mugabo babanze biyumvira umuntu wese yiyumvira icyo yahunze yiyumvire n'uwo ari we yiyumvire n'abazomwakira yiyumvire n'ingene azoshyikirwa mu byiwe n'ingene azoraka akabona ari byiza afata nkayiragende mugabo jewe nukuri no hano ya Tanzania ibandijisha inama izo mpunzi yoye gupfa kudikeja nkuda batekera umuzigo batwara mu isoko cyangwa bajyana ku muduga ibanze babaze abakeneye gutahuka batahuke abatariyumvamwo gutahuka babangire nico mbona coba hanyuma kubisigaye nabyo ibintu by'umutekano mu Burundi barifite ndayishimiye birashoboka muri kazoza ko ushobora kubishobora agatekana igihugu mugabo mu mwaka ngira ngo n'igice amaze ku butegetsi nta manota araronka kure y'uko yosubiza abarundi mu ngo zabo ndetse n'abahungiye mu makambi y'impunzi bari ngaho mu gihugu barara ntibuca butavuga rumwe na leta arara yikanga ko amutora saa munani saa cyenda y'ijoro ngo atoga ikiziga ayo mahoro ari hehe ko ari byo tubaza yemwe ijambo ryanjye na icyumviro cyanjye nari ntanze n'icyo simbujije abatahuka cyangwa abahunguka guhunguka baragenda na twe turi muri kino gihugu turabona tutari yamina benshi turara ntibuca bukeye ushima imana bwagoro ubu ntumenya yuko buza guca ibyo ni cyo cyumviro cyanjye imana ibahetse ebyiri murakoze
Kiganiro bibaziki twariko turabashikiriza kuri radio inzamba agatega kawe kigarukiye aha muri kino kiganiro tukaba twagarutse kuri rimwe mu majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu rugendo aherukamwe mu gihugu cya Tanzania aho yasabye impunzi ziri muri ico gihugu gutaha kuko amahoro yagarutse mu Burundi. Turabashimiye mwese mwagize icyo mushikiriza muri kino kiganiro tutibagiye namwe mwariko muradukurikira. Prosperi nzisabira nijana niko ndabashikiriza kino kiganiro wibaziki na hubutaha.
Wibaziki
wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.